Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku Burundi turaho ijambo mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Urakoze Etienne Karekezi. Higaniro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana kigaruka ku bijanye n'icyuka cya politike mu Burundi. Uburundi kuva ku itariki ya ndwi ukwezi kwa gatandatu 2018 bugengwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha. Mu mpinduka ryazanye rije gusubirira 2025 harimo guhindura imyaka y'ikiringo cya perezida avanwe kuri 5 ishyirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka bakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mezi yegeranye ubu ayambere azokorwa kwayo mu gihe gitandukanye na ya kabiri. Urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka wa 2027 mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka wa 2025. Ni inshuro ya mbere rikozwe kubera inzego zorangiza ikiringo arizo zigengwa n'iri bwirizwa nshingiro nizavuye amatora y'umwaka wa 2020. Umukuru mu rwiseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Kavekazi hise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora ya 2025 zizoba zatubijwe zikavanwa kuri 18 zikajira kuri 5 gusa. Aherutse gutuma ko amenyesha makuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya.
Hari ugutegura intererano yo mu rwiseni mu gutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirice. Murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko. Mu gihe cy'imbere yayo ni hayo mategeko ajaho canke agasubizwamo. Seni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye ibitworohera gushira mu ngiro be n'ibitoroshe. Muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020. Isuzuma ryahuriyemo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona byagenze hamwe n'ivyo babona byo hinduka. Ico ni cya kabiri. Akaba ni cya gatatu rero ni iribwirizwa rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 16 Ntwarante umwaka wa 2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba mu quartier. Ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushiraho iryo bwirizwa rishasha rizogenga amatora. Ivyo vyose tubishize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bice bimenyekana. Ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije biriko turabihanahana ku vyumviro kugira tubishyire mu nteguro tuzotanga ku babijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemwo ibizoshirwa mu ibwirizwa rizogenga amatora ari imbere. Hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera. Niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye. Iki gikorwa naco nyene gitegezwa kwisunga iribwirizwa rishasha tumaze kuvuga byasubiyemwo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku bitumba na karitsi. Nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze matora ya 2010 siko byagenze matora yakurikiye n'andi yakurikiye n'andi yakurikiye. Ni kuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagenye uburyo bw'amafaranga bukenewe. Ikindi gikorwa kandi ni igikorwa co kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora. Iki kirahambaye cyane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwako iy'igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze.
Mbega none icuka cya politiki cyifashe gute muri kino gihe n'abakuru cyangwa abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijanye n'iyo ndinganizo nshasha. Ijwi rya Amerika ryashimye kubigaruka ko muri kino kiganiro dusangira ijambo. Turatangura tubibaza Felicien Nduhu w'u Burundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi.
jewe amatwa sumira n'amasa nyirika ubwa mere na mbere mu byonjejwe mu yoro y'imigambwe yemwe n'amateka mu Burundi cembo nicuka kimeze neza imigambwe ihora ikimu mu runane kwemera amateka mu Burundi ariyo forum mbona ibikorwa tubikora uko byamye abatwara imigambwe itandukanye turakora amanama nkuko tekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko haba ari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo uravye mwitegurwa biriko biragenda neza ucona ko no mu matora nyezira bizogenda neza kiretse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko matora atazogenda neza akacavuga ko atazogenda neza ubundi ho ubiravye biriko birakogwa naho ibikorwa nyezi na byerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko vyemerije vuba rero je nkavuga nti mbo nimbe imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza mu matora bizogenda neza kiretse urabona arashobora kwaduka ingorane canke umuntu ataba yiteze bihita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenye uko bitunganya bibaye bishitse murakoze
ico cuka ciza na Olivier Nkurunziza rongoye umugambo wa dasigana iprona waronda intayo kwikukira mu Burundi yaremeza ko kihari mugaba avuga ko atahose bwose kandi ko ico gihe cyo kuba maso kurusha kubanye politike uko niko yaziganije ujya America
mu Burundi nk'umugambo wa dasigana turemeza neza ko icuka cha politike ubwa mbere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambo wa dasigana baratureka tugira inama n'abanywanyi mu gihe nk'iki ntibaratangura kugwana ngo bacanemwo ngo umuntu yagiye ku nama gaba musimbire ko ariko hariho hamwe hamwe usanga bihari bisaba rero ko tugumiza ko duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye nibasimbiranireko ariko ariho mu gihe nk'iki icuka cha politike kica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi bapfi bicanye biriya ugasanga rero navyo nyene biratera icuka cha politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambo itandukanye siraba ari umugambo urumwe yaba umugambo uri kutegetsa birashoboka yaba umugambo yindi no mu yindi migambo ariko tuvuga ko muri rusangi ata bintu twovuga ngo abanywanyi nkuko twari tubisanzwe abantu bakubitana banigana ku kibuga cyabaje ni gihe rero ciza cyane ubunye n'abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwarukane n'usubire kunigana ejo nitwumve ngo imbonera kure ngo abajereri ibyuma by'indege batangwe gusimirana ni gikorwa cy'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugira abantu batangura kuvuga amadiskuru yo guhimiriza abantu gukora ibicanye biriya ibi nibyo dutegereza kugabirako ariko ayo mu kibazo nishije wabwiye muri rusangi sinovuga ngo muri politiki ngo imigambwe cyankiriye abariko barasimbiranira ko mwiki gihe biracagendeka
mugabo haragwa kagaruka akavuga ko hari udute tumwe tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batoroheza imigambwe harimo na iprona aravuga ikimunezera kurusha mu gutora umuti akanagira ko batubwira muri rusangi icyo yibaza ku matora y'2025 agereranya n'adasanzwe kubera imvo yerekana
ndaje kurubuga n'imigambwe inaniwe kuko intiratangura kuje sinovuga ngo uri ibintu bikabwa vya politike no buryo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko aragera ni naharya ari y'abamigambwe yabitangura hakiri kare twebwe umugambwe w'abadasigana turi kurubuga mu ntara zitandukanye mu mazona ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'abantu bari mu mugambwe uri ku rutegetsi mu mazona mwamwe batarumva yuko imigambwe yaza gukorera yo ugasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe ucanga umutumba ngo nimugire inama ngo kandi umustanteri yaguhaye uruhusha ibyo mu minsi heze byarabaye muri komine ya Giteranyi muri zone ya Tura aho badasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabanyira arababuragiza ayo turinda guca kwa umustanteri duca ku bakuru bana murumva yuko ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane ushobora kumva mu midoni yeza ariko icyo nshima nuko ibyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hariyo ingendo itegerezwa guhinduka ko imigambo itegerezwa gushika mu makomine no ku mitumba amatora y'2025 bwa mbere n'amatora adasanzwe n'amatora bwa mbere tuzaba tugize y'abashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira n'intara zahindutse ari zindi nshasha n'amakomine yagutse no kuvuga ngo inama za komine zahindutse n'amatora rero tuzogira ubwa mbere ari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turondera amajwi mu bagize inama ya komine harahantu bahora bisaba a conseil electoral noy ubuzo saba ko abantu bagwiza amajwi amakomine yahindutse
gabakhire banza witonde no mukuru umugambwe w'abanyamahoro ba PDR arashimye ko cyuka cha politike cyifashe ariko bagasaba ko inama n'ingingo byokwama biranga abanyepolitike n'ibisata bya leta nabo nyanasanga amatora yo mu 2025 badasanzwe yakemeza ko ariyo ya mbere kuva Burundi bwitwa izina hazohiganwa imigambi atabishobisho birimwo abivuga fatiye kuri kahise
twe mugambo ya PDR rwa metrashima ko turiko turegeza amatora icuka cyifashe neza imigambwe banye mahoro n'umutekano n'abanyagihugu babanye mahoro n'umutekano kandi rwana ko n'umunsi abanyagihugu abene gihugu bya politike bitakibarangada cyane basigaye banye mahoro n'umutekano cyitwa gishima cyane beje dushimana n'inyenye cyubahiro mukuru w'igihugu ravye ingende yafashe yarerekanye ko inyuma y'amatora imigambwe kuko baneze kavuga ko gikora ari umwene gihugu imigambwe atacye bimaze ibazo dufite ari by'ubukenzeza kubigwaniza hamwe ubu rero no kuri nta mugambwe no mu bagirwara kiretse imigambwe ifite ibibazo hagati yayo indani mu nzego ariko muri rusange twe turashimwe n'icyuka cha politika cyifashe amatora y'amatora rero atandukanye n'amatora yose yabayeho mu gihugu kuko n'amatora zo batora atamukuru igihugu atogwa ibyo barundi bari bayimenyereye kandi n'amatora ugiye kuraba zo bashingiye cyane ku migambi gusumba ibishobisho nkuko mu matora yahereye aho kuko wasanga kumbe ndabibukije mu 1961 wasanga barundi batora kubera kwikukira ugasanga mu 1993 abantu batora uravye bwo kwinyene byari bimeze byarumvikana kandi abantu bari banyotewe demokarasi 2005 abantu bari banyotewe igisoda cy'igihutu 2010 kwari nkuko ugiye kuraba mu 2005 abarundi banyotewe iterambere nibyo bizi imbere bisaba rero ko ari amatora abantu badoshira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazishira mu ngiro naho rero twe umugambo wa PDR twiteze kuzoronka ikibanza kimeze neza mu matora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzishira mu ngiro hamwe abarundi bo twizera
avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizorohereza imigambwe gusa afite impungenge ko bajejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nkuko bari babisezeranye
nimaze katari ntambamye kuko imigambwe yose waduhuriye ko kubyo bintu bishasha twese rero turiko turakorera mu bintu bishasha ndetse twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse zwadufise abaduserukira batanu ibyo bizaba byoroshye cyane no kugira intonde bujya bizokora cyane kuko ndabahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose muri conseil communal bajye ingamba makomine umutumba wose tuzeza ko buserukimwe mugora byo no munsi nyina makomine ameze urabona ko bitazokunda ucamba ko bizosura kutworohera kujya bati akankarurero uzosanga mu ikomine arabahanuzwa cyangwa 2025 abo rero bizaba byoroshye kubaronka ku migambo kuko ibyagiye bitugora cyane cyane kwa rukuru nk'abantu ku mutumba ba wose wa rusansu kandi n'ubujye buzokoroha kuko ufise abarongoye intara batanu n'abarongoye amakomine 42 biratandukanye n'igitigiri cyari gihari nahareme na cembuga ko dusaba umushikanganje w'intore hagati ko hari ibintu byatangura gukorwa hakiri kare kugira ngo tube turabitorera umuti aho nibijyanye n'iteko rigenga amakomine byo barirajya kugira ngo tumenye ingene bizabimeze mu makomine no mu ntara iteko rigenga amatora kugira tube turagiyisunga hamari yagakoresha n'amana bagatanga ubushobora urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye karimbi ubundi kuva 2018 kwa twayihangira ko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambo wagize ikibazo mu ku kwezi ucu bivugira nga kugira ngo uzokurikira abageje intwara babikosora na harekiza akamana mayogwizwa hama nizo mpapuro dukeneye ayo mategeko akaja habona ariko kandi turasaba ko bishobose leta yofata mu ngongo imigambwe kwera haje imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbo imigambwe ntigiye kuri kurubuga wikibire hose ibishobora gutuma kumbura hazokwitoza imigambwe mike bimwe rero yantu ari rusange twadukeneye ugasanga kumbure umugambwe umwe canke imigambwe ibiri niyo yihariye ubutegetsi
mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yahagaritse ibikorwa by'umugambwe senere umaze igihe ufite ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zibiri zitumvikana. Hagati mu kwa munani 10-20 bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatongo wasa ku burongozi bw'umugambwe. Umupinzanyi w'ubutegetsi w'ibihe byose yahuze n'indongozi y'umuhari w'inyeshamba z'abahutu za FNL yagiriza umugambwe uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe.
Idutangaza n'uko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho nabo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi, hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu. Ubushikiranganje bwobwo bwavyanse kavuga yuko ari ugukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nk'uko yemeje n'ikoraniro kaminuza ya 2019. Aho rero twamenye yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaritswe mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru, kuko iyo ngingo itarakugwaho. Hariyo mvuga rero ntibaye n'ababari inyuma ababaye intigi. Umushikiranganje aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza. Mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambwe urikora ko bakora n'ibindi yategurwa ni yugurura ibyo yugaye ku karenganyo, kuko umugambwe nta kosa wakoze. Abo bantu 10 nareke kubaremereza umugambwe, nareke gukoratisha umugambwe. Ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntabahe ntibakora umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe CNDD-FDD biboneyeho ari uri urabasunika. Kuko none bumva batashobora kubana n'abandi basenere, kuko nabo 10 nyine ntabandi bari kumwe nabo. Nabo bizoguma gutyo bizogeta gushira ryari, kuko yitwaza ngo afise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka kuva muri ari kirya gihe cyose gusubika uno munsi. Hari ahantu murumva inyankamugayo zashamiranye kandi mejo ntazizoshamirana amahejya yejo, kuko iyo siyo ngendo y'iwacu. Turanka ikintu cyitwa ingimba, ibyo ntibabimenye ntibabitahure, hanyuma turekere uburenganzira bwacu. Umukuru w'igihugu yavuga ngo butungane ntibaze batahura, none muri turiko turarengana. Ntategeko umushikiranganje turenganure, kuko niba turenganyije twebwe nta ngorane dufise n'amategeko y'igihugu, nta ngorane dufise n'uyu n'uriya. Abo bantu 10 ntibarutishe inyangamugayo zingana uko zingana mu gihugu. Kuko kuje kuno munsi nta caha na kimwe leta yotwagiriza umugambwe senere wakoze cotuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu. Ahubwo umushikiranganje areke kudadaza, kuko uko adadaza niko tubona yuko ari kumwe n'abanya abantu. Kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashikiriza permanence, kandi bukeye twarabibonye. Ubwo butumwa bwari bwaciye mu matelefone ku munsi wa gatanu, bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye. Aha rero ni ukuri abatware bokwikubita gashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu, ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo. Ishuti twifuza gushika hiyo
ibazo umugambwe senere ufise ndu Burundi atwara ihuriro ry'imigambwe ntabiyobewe, gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro.
Gusa ndaza amenyesha makuru murakonda gutoza agatugwa ngira ngo mwoba mushaka kumbarira nkazya ngorane, mushaka kumbaza nkazya ngorane ziri mu mugambwe senere. Kijya kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mena mbere ho umugambwe senere mu ihoro ry'imigambwe yemera guteka mu Burundi ntirimo, hanyuma itarimwo naho yoba irimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yawo. Amategeko ntarekurira ihoro ry'imigambwe kuja kuraba izo ngorane, haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe ibikorwa by'imigambwe aba ari we afata ico kibazo mu mino, haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe ibikorwa by'imigambwe aba ari we afata ico kibazo mu mino. Aho bigeze naho mwese murabizi.
Frederic bambuga inyumvira yahoze acegera c'umukuru w'igihugu, ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu c'Ububiligi, amenyesha ko mu Burundi hasana hari umugambwe umwe gusa. CNDD-FDD uri ku butegetsi yiganije ujya Amerika imbona imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi.
Umugambwe ni ishirahamwe ry'abantu baharanira ivyiyumviro kugira ngo ivyo vyiyumviro bitware igihugu canke bazibafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu. Yamara uravye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu 1960 na mu myaka ya 1961, ababirigi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire, barazanye ikintu citwa imigambwe kugira ngo haba amatora ayo matora tume haba abategetsi bandi bavuye mu banyagihugu nibyari bibi ngabe kibazo nuko buri migambwe n'amacakubiri mu yamo gucanga y'intara byariko biravuka kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyabiri kumenyekana n'imigambwe nico gute imigambwe twagize yakicokera mu njyane za moko ibibazo rero kiba kibyari kindi mu nyuma 1992 perezida wayo yagomba kugira imigambwe myinshi kandi mu gihugu kubera ko ari haheze imyaka 2007 nta migambwe hari yari hari umugambwe umwe mu by'ukuri wasanga ari abantu yende bavuga batereka nanje ndabikonoje habona uretse nka perezida Daye by'ukuri wabona ko ari yariteguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari kukibana bari gushobora undavye abantu b'imigambwe bari bahari umugambwe si ikintu kiba coroshe mwe nuko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cyane cyane ubwenge ubufise n'ineza kugirira abanyagihugu yitafise ibyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo numwe witwa CNDD-FDD koko wibigihugu utonzwe no kwibigihugu rero ugasanga nta umugambwe n'umushobora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwibigihugu
asigura ko atamwizera w'amatora atunganijwe neza mu myaka ibiri imbere uhari
utari inyuma y'uwo mugambwe wa CNDD-FDD usanga ntacuvamwo kandi ugasanga abantu bawukurikira n'abarondera ko uwo mugambwe woba utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi barondera ikirirenza barondera uburyo kugira ngo babeho nacyo gitumye imigambwe ntabihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe ntishobora kubaho igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugira ibibi abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kubanyekana n'iyindi migambwe kuko umugambwe ufise byose twagiye igisoro tutagiye ipolisi abantu ugasanga rero babwirizwa gutuna kwituna bugatondera ntacu bashobora kumara muti none mu myaka 2025 mbona warabye sho cuka amatora ashoboka amatora azoba sitazoba n'amatora ni nka yandi yamaba erega ntitukiri mu matora amatora uyu munsi kitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo bironkere ubutegetsi gusa amatora nayo ubundi ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo abategetsi babagirire neza sivyo namba nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze kunyegerwa n'ubuhe gito no kwikunda n'inda ndende ku buryo badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa byinshi hari ibintu byinshi bakoze kandi perezida aravuga ati wofuma arekura barya abanyororo bo bari n'intungane ugereranyije na mwe ibyo niko murakora si perezida abyivugiye nje nabyumvise ni ukuvuga urya mugambwe abantu benshi inkozi z'ikibi zigibanye zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko wotwara imyaka nk'irya batwaye imyaka 18 ukaba igihugu kimeze kurya gende muri abanyanyone bamerewe ni ukuvuga abo bani nka wofata bya binyoni bizabikirira amasaka bitarimye hame bikugurukira bikiyira bibonye amasaka heze bugiye na CNDD-FDD nabagiranya nuko murakoze
ariko Olivier Nkurunziza twarayiprona ibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambo igishije inama mu nteguro zose harimo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi mva makungu zikaza kuyahagararira
inama mi ibwa mbere dusaba leta yuko nkuko yabitwemereye mu nteguro z'amatora zose yabitegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciye mu nama nshinga amategeko n'ingingo z'amategeko kandi barabitwemereye mushikiranga ndi intware hagati yarabyemeye ibirene nibyo twifuza ko umugwiseni wojaho mu buryo imigambwe yiyumvamo ko abantu bazo dutegurira amatora abantu twizereye kandi dugira ku buryo imigambwe haba amanama ya hafi na hafi gutegura amatora ategura imitima kuburyo leta yemera kandi mu nteguro zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bavuye mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco kuburyo intwaro yitwararika kutaburabuza abakuru b'imigambwe mu bikorwa byabo
umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abaserukizi mu gihugu cyose avuga ko umwitegemzo ku migambwe ari wose Jaha Hakizimana
ahari itegeko umushanganji yasinye rire kugira imigambwe kwandika beforma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka byo twavuga ko ni cerekana ko icyuka atari kibi ni cerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona imana batandukanye imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati imigambwe kubijyanye n'igihugu twe turaraba aho tugize amaso amakuru duhabwa n'abadusekira nta cyuka kibi kihari cyotuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta nyine migambo ikora ibyo umuntu yovuga ko bishora gutera ingorane ibyo navyo tubona turavye ingene migambo yitunganije ingene abantu batunganye batunganije mu migambwe turabona ko byukuri hari intambwe zageze zategwa ibitaribuga dufatiye ingene ndongo zazo zifata amajambo zishikiriza imbere yo kwinjira amatora ni ibintu ubona ko byukuri no musi ndwaruka ngo migambo itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikogwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero biratuma kwidegembya kubaho byatuma abanyamigambwe bashobora kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanwanyi babo ikambe no kwitegura kwinjiza abanwanyi bashashe imbere y'amatora y'ihumbi 2025 turabona ko by'ukuri hariho intambwe zikomeye zageze zaterwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi icyuka cyifashe neza ikambere atawubwa ko amatora y'ibihumbi 2025 azabashika mu migambwe biyangara
uwo mwihwezo ahuriza ko na president Evariste Ndayishimiye yakunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasangira irengwe n'ikiyago aha yari mu ntara ya Makamba mu manuko kwa 2026 ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure abagize urwaruka rwa CNDD-FDD
nagira mbanze ndamukanye urukundo icegera cy'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonerakure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washizweho n'incungu yo kwikukira ku Burundi ndaramukije kandi imigambwe abaje baserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'urwaruka rwa CNDD-FDD byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi yuko ubimigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu
Mugabo Karinate Saki ari umushakashatsi muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe abivuga afatiye ku bihano byafatiwe umugambwe SNL
Cette intervention du ministre de l'Intérieur semble tout à fait disproportionnée
Ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni indenza rugero. Turibaza igituma umushikiranganje yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu. Nimba hari ibibazo umugambwe SNL abanywanyi bawo nibo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no kuyindi migambwe. Iketi umushikiranganje yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa vya SNL kwera bitunganijwe n'inzego zitemewe nuko ivanga mu bikorwa byawo nibinumvikana ukuntu umushikirangaje avuga ko abanywanyi ba SNL bazobanza kuronswa urugusha kugira ngo bagire amanama yo gutorera umuti ibibazo byabo ingingo yo kurungika abapolisi ku ngore ya SNL n'indi ngingo y'agahuturu ubutumwa yatanze buratomoye leta ishaka kuburabuza ibikorwa by'umugambwe wa mbere utavuga numwe n'ubutegetsi
ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition
Ryo 2018 amatora y'umukuru w'igihugu bazoba mwaka wa 2027 nayo ayabashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi b'imitumba n'amakomine atunganywe mu mwaka wa 2025 mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana Eloge Wirikaneza kibateguriye ndabike banuye naho buta
turamushimiye Eloge Wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongeye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakarama. Dusanye.